abanyoro bazori kugwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu yamara tariki Kigongwe nabarangije ibihano byabo abafunzwe atamadosiye bagifise abarekuwe ariko ntibasohoka amabohero n'abandi mu ntango z'igendwi y'umukuru w'igihugu yatangaje ko ivyo vyogabanya ubwinshi bw'abanyororo ndetse bigaha isura nziza ubutungane umushyizamanza Kizigenza umukuru wa Repubulika Serivisi Nyandwi yatangurije igikorwa cyo gufungura abafungiye ubusa mu ibohero rikuru rya Mpemba riri mu gisagara cya Bujumbura naho atabitegira iby'abazore kugwa bose yavuze yamenyesheje ko ari igikorwa kizobandaniriza mu yandi mabohero amwe mu mashyirahamwe yigenga aratabariza n'abafungiwe imvo za politike habe n'abaharaniye agateka kazi na muntu ishyirahamwe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH mu mfungiye afungiwe igifaransa ansa rivugira abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe rido murutoke cyane cyane kubayoboke b'umugambwe utaremeregwa n'amategeko Mouvement pour la paix et le développement pour tous Force Giraffe pour la libération du Burundi mu gifaransa abanywanyi babo barenga 200 barafungiwe mu ntara zitandukanye nka Makamba Rutana Bururi Kirundo Muyinga Cibitoke na Bujumbura kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Germain Rukuki atwaye iryo shyirahamwe yemeza ko baborejwe igufa akabasabira kurekugwa kuko bamwe muri bo barengeje amezi abiri mu gashoka komisariya y'igipolisi uwo nawe nyine aheruka kurekugwa inyuma y'imyaka ine afunzwe avuga ko yibuka akabonge k'abafungiwe ubusa
benshi muri bo baraborejwe igufa imfungwa za politike bahagaritswe barapfungwa bitisunze amategeko bazira kubera bariko bashinga umugambwe mushasha ababahagaritse barabahohoteye barondera kubemeza ko ari abagwanyi kandi atacembezo na kimwe babafatanye turasaba ko borekugwa mu bisanzwe ntibibereye yuko umuntu apfungwa atakira amwagira
bagenzi we bakorera mu gihugu mu mashami yigenga nabo nyene baremeza ko gufunga umuntu atamvu zikomeye zihari biri mu bituma agateka kazi na muntu gahungabanirizwa ubusa Gerard Hakizimana atwara Foricone F yabwiye ijwi rya Amerika ko ubutungane bwo bandanye igikorwa cyo kurekura abo bafungiwe ubusa
hariho abanyoro by'ukuri usanga amadosiye yabo yarahedze hakaba n'abandi barenganywa hakaba n'abandi bafungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira abatwari bo hasi baribaza ko bafite uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose aho tuvuna akagohe inzego zibigeze ko zo zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungirwa ubusa abasacu bagirizwa ntihagume mu ibohero
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gukarira abacamanza n'abategetsi bafungira abantu ubusa n'abagibiturire Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwibuka imyaka ibiri iheze uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yitabye Imana yavuze ko atacyitwaje ukihari cyo gufungira abantu ubusa
ndokumva ko umuntu avuga ngo jyewe bahano gufunga umuntu afungwa n'itegeko amategeko ntiyatwara igihugu nicyo cyo bavuga bati nta n'umwe arengera amategeko mu minsi iheze hari ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangane ngo bihangane ngo bivuye hejuru mugabo iryo jambo rikoreragabanuka mu mvugo y'abantu abantu kuko ariko basabwe kubona ko ikindi nzira y'itegeko atakiri umuntu nawe uba ufite ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wiyita ko uri igihangange muvuga uti amategeko yose nahagarara
ibiharuro bitangwa n'ubugenzuzi bw'amabohero ari mu gihugu byerekana ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo ku bice birenga 300% harimwo abafunzwe barenga 1,300 kandi yategerezwa kwakira abatarenga 400,200 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.